commitment to Africa from Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere. Ubu ni saa 11 n'igice zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ndabahaye ikaze mwese. Ibiganiro vyacu vy'uyu munsi bigiye gutangurira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Dutega amatwi mugenzi wacu yaya duteguriye.
Mwaramutse Oriane, mwaramutse namwe nshuti muduteze amatwi. Muri Yemen abarwanya ubutegetsi b'abashiite b'abahuti bafashe umujyi wo muri Yemen rwagati wa Taiz mu mirwano yongeye gufata intera mu gihugu cyo mu kigobe cy'abarabu. Abarwanyi b'abahuti batavuga rumwe na perezida wa Yemen Abdel Rabu Mansour Hadi, inshuti ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bafashe umujyi urimo ikibuga cy'indege cya gisirikare bitabagoye, bawambuye abategetsi bo muri ako karere kwa gatandatu nijoro. Bazengurukaga ibice bya Taiz hejo ku cyumweru, abagabo bafite imbunda b'abahuti barasa mu kirere kugira ngo basese imyigaragambyo yari igamije kubamagana. Kubera ko ibintu bigenda birushaho gukomera, kwa gatandatu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakuye abakozi bayo bose muri Yemen umunsi umwe nyuma y'uko abiyahuzi bateze bombe igahitana abantu 137 mu misigiti ibiri mu gice cy'umurwa mukuru Sana kigenzurwa n'abarwanya ubutegetsi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu itangazo yavuze ko kuba yabaye yimuriye abo bakozi ahandi byatewe n'ibibazo by'umutekano birushaho gukara Yemen. Abasirikare badasanzwe 100 ba Amerika bamaze igihe bari muri kigobe mu kigo cya gisirikare cya Ale Anad mu majyepfo y'igihugu, aho Amerika yahagurukirije indege zitwara izohereza kugaba ibitero kuri Al Qaeda imbere muri Yemen. Mu gihe ubushyamirane bukomeje, inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yavuze ko iteganya gukora inama yihutirwa kuri Yemen. Perezida wa Tunisia Beji Caid Essebsi ejo ku cyumweru yavuze ko umugabo wa gatatu mu bagabye igitero kuri bamukerarugendo mu nzu ndangamurage y'igihugu atari yafatwa. Yaravuze ati babiri barishwe ariko umwe aracyihisha, ariko ntazagera kure cyane. Ibyo perezida wa Tunisia yabibwiye televiziyo y'Abafaransa mu biganiro bagiranye ari imbere mu nzu ndangamurage yitwa Bardo i Tunis. Iryo tangazo rya perezida wa Tunisia ni irya mbere abategetsi bavugamo ko hari abagabo bafite imbunda batatu mu gitero cyo kuwa gatatu cyahitanye abantu 21 bose bamukerarugendo b'abanyamahanga uretse umwe. Ubwo polisi yatabaraga yishe babiri mu bagabo bari bafite imbunda, nyuma byaje kuvugwa ko hari abanyatuniziya bafite imyaka muri za 20 baherewe imyitozo muri Libya. Umutwe wa Etat Islamique watangaje ko ari wagabye icyo gitero. Nubwo habaye imirwano ikaze mu mpande z'umurwa mukuru wa Libya Tripoli, ibiganiro biyobowe n'umuryango w'abibumbye mu gihugu cya Maroc bizongererwa igihe cy'iminsi ibiri. Ibyo biganiro bibera muri Maroc byari hafi kuburiramo nyuma y'uko ingabo zishyigikiye inteko ishinga amategeko yemewe n'isi yose i Tobruk zigabye igitero i Tripoli. Cyakora abategetsi muri ONU ejo ku cyumweru bavuze ko amasezerano hashobora kugerwaho ku byerekeye guverinoma y'ubumwe bw'igihugu mu munsi umwe cyangwa se ibiri. Abagabo bayobozi b'igihugu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bavuga ko ibiganiro by'umuryango w'abibumbye ariyo nzira yonyine yo gutuma akaduruvayo karangira mu gihugu cya Libya, aho guverinoma ebyiri zihanganye hamwe n'imitwe ifite intwaro irwanira kugenzura igihugu n'abarwanyi bakisilamu batijwe umurindi n'akajagari kari mu gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani, Espanye n'Ubwongereza biravuga ko bihangayikishijwe cyane n'ibitero by'imitwe ikoresha iterabwoba birimo kwiyongera muri Libya. Ingabo za Somalia hamwe n'iza Afrika yunze ubumwe zabohoje igice gifite akamaro kanini igihugu cy'ikirwa mu ntara ya Lower Juba. Ikirwa cya Kude giherereye mu birometero 130 mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'Ikismayo, nicyo cyari kikiri mu maboko y'abarwanyi ba Al-Shabaab mu majyepfo y'igihugu. Hari amakuru avuga ko ingabo zafashe icyo kirwa ejo ku cyumweru zicyambuye abarwanyi bitazigoye. Abarwanyi rero bagenzuraga icyo kirwa kuva mu kwezi kwa 11 ku mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi umwaka ushize 2014. Tunyarukiye noneho muri Ukraine, aho umuyobozi w'ingabo za OTAN yongeye gusaba ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi kohereza intwaro zo kurwana kuri Ukraine kugira ngo babashe guhangana n'inyeshyamba zishyigikiwe n'Uburusiya mu burasirazuba bwa Ukraine. Muri Siriya, inyeshyamba zataye muri yombi abagabo bane b'Abanyasiriya ubwo kajugujugu barimo yari imaze guhanuka ejo ku cyumweru mu karere gafitwe n'abarwanyi butegetsi majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Siriya. Umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu w'Abanyasiriya ufite icyicaro cyawo mu Bwongereza ukurikiranira hafi ibibera muri Siriya wavuze ko iyo kajugujugu yagize ibibazo biba ngombwa ko igwa hafi ya Jabal al-Zawiya. Ibiro rero ntaramakuru bya Siriya bikaba byemeje ko imwe muri kajugujugu za Siriya yahanutse mu ntara ya Idlib.
Arakoze mugenzi wacu ahejeje kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse nshuti mwese ko mushobora gukurikirana ibiganiro byacu byose ku kibanza cya internet. Site yacu ni www.radioyacu.voa.com. Mushobora kandi kutwandikira ibyiyumviro n'ibyifuzo byanyu kuri adresi ikurikira: central@africa.voanews.com cyangwa kuri radioyacu@gmail.com. kuri Facebook na Twitter naho mushobora gukurikirana amakuru yacu naho nyene mugashikiriza ibyiyumviro n'ibyifuzo byanyu. Adresi yacu ikaba ari VOA Radio Yacu. Ntihagira aho muja, ibiganiro twabateguriye birabandanya. Ubu ni umwanya w'amakuru ya sport n'imikino, duhere kuyavugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Oyan. Bakunzi ba sport n'imikino, mwaramutse neza. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Turebere hamwe sport ahanini ku mugabane w'Uburayi. Mu mikino yari yitezwe cyane ejo ku cyumweru, hari uwahuje amakipe abiri y'igihugu yo muri Espagne, Barcelona FC na Real Madrid. Umukino wabereye ku kibuga cya Barcelona kizwi ku izina rya Camp Nou. Uyu mukino warangiye Barcelona FC itsinze Real Madrid ibitego 2-1. Igitego cya mbere cy'uyu mukino cyari icya Barcelona, cyinjijwe na Mathieu ku munota wa 19. Real Madrid yaje kucyishyura ku munota wa 31, bityo igice cya mbere kirangira ari ibitego 1-1. Mu gice cya kabiri, Barcelona yasatiriye cyane kabuhariwe Luis Suarez, yakiriye umupira muremure yaraherejwe na Dani Alves, yinjiza igitego cya kabiri ku munota wa 56. Umukino warangiye ari ibitego 2-1. Ubu ku rutonde rwa shampiyona ya Espagne, Barcelona FC niyo ya mbere n'amanota 68, Real Madrid iza ku mwanya wa kabiri n'amanota 68, Valencia ni ya gatatu n'amanota 60. Umwanya wa kane uzaho Atletico Madrid n'amanota 59, naho Sevilla ni ya gatanu n'amanota 55. Shampiyona y'Ubwongereza nayo yarakomeje mu mpera z'icyumweru. Mu mikino yari ikomeye, Manchester United yaraye itsinze Liverpool 2-1. Ibitego byombi bya Manchester United byinjijwe na Juan Mata ku munota wa 14 n'uwa 59. Chelsea yatsinze Hull 3-2. Ejo mundi kwa gatandatu, Manchester City yatsinze West Brom 3-3. Ku rutonde rwa shampiyona y'Ubwongereza, Chelsea ni ya mbere n'amanota 67, Manchester City ni ya kabiri n'amanota 61, Arsenal iza ku mwanya wa gatatu ku manota 60, naho Manchester United iza ku mwanya wa kane. Liverpool ni ya gatanu n'amanota 59. Uko bihagaze kandi ubu birasa naho Liverpool irimo gutakaza amahirwe yayo yo kuzakina irushanwa ry'igikombe cy'amakipe yaje ku myanya y'imbere mu mashampiyona. Amakipe ane ya mbere ni yatumirwa muri irushanwa ry'agahebuzo ryo mu Burayi. Tukivuga kuri irushanwa ry'amakipe yafashe imyanya y'imbere iwayo mu bihugu mu Burayi, ubu amakipe hazakina muri kimwe cya kane yaramenyekanye. Muri iki cyiciro cya kimwe cya kane tariki 14 y'ukwezi kwa kane gutaha, Atletico Madrid izakina na Real Madrid yombi yo muri Espagne, naho Juventus yo mu Butaliyani yakire Monaco mu Bufaransa. Ku itariki ya 15 y'ukwezi gutaha kwa kane, Porto FC yo muri Portugal izakira Bayern Munich yo mu Budage, naho Paris Saint-Germain yo mu Faransa yakire Barcelona FC yo muri Espagne. Chuti za sport n'imikino naha dusoreje ikiganiro mwari kumwe na Eugenie Mukankusi.
Ubu naho dukubitire ku makuru ya sport n'imikino yo mu biyaga binini, dutega amatwi mugenzi wacu Désiré Hatungimana adushikirize ayo mu Burundi. Désiré,
urukino rw'umupira w'amaguru kwahuje umugwi nserukira gihugu w'u Burundi w'adashika n'imyaka 23 n'umugwi wa Misiri ntigoroshe na gatoya ku mugwi nserukira gihugu w'u Burundi watsinzwe ibitsindo bibiri mu gice cya mbere cy'urukino. Umugwi w'intamba mu rugamba waragerageje kugombora ibyo bitsindo birabata ku amazi, kuko byaboneka koko ku mugwi wa Misiri usumbye u Burundi bimwe bigaragara. Duwarugira Christophe kizigenza w'umugwi nserukira gihugu w'intamba mu rugamba w'adashika imyaka 23 akamenyesha yuko ibitsindo babatsinze mu ntango vyabaciye inkokora, ariko ngo nta nakimwe kidashoboka ngo muri Misiri barashaka kuhakura intsinzi.
Musanzwe urabona nk'uko mwabonye urukino rwatanguye, ukintu twatanguye neza dukina neza mugabo kubera badutanze kwinziga isindo cya mbere, twabonetse nk'abankubenga twataye ingufu gatoyi kandi nabo nyine bacyabaronka confiance, bagize confiance kubera baramaze gukina igitsindo cya mbere, nibyo byatumye umenga turasubira inyuma gatoyi. Ndibaza nibyo byatumye tutabandanya neza urukino, twakise ingufu mugabo. Musanzwe uko twakise ingufu batsinze igori ya mbere, mwabonye uko twagerageje kwipanga neza kwiyatera ko togerageza kugombora mugabo byanse mu rukino niko bimeze.
Hari icizere ku rukino rwo gusubiriza
nkuko mwabonye twakinye urukino tuva dutangura, mwabonye nabo nyene ko bagize chance yo gutsinda izo gori zibiri, babatuje ma chance yo gutsinda izo gori zibiri, umva batwitanze mu bisanzwe. Turafite byizero nkuko urukino rwo gusubiriza tutogerageza natwe kwipanga neza twitegura hakiri kare kugira turabe ko twatsinda urukino rwo gusubiriza.
Umumenyereza w'intamba mu rugamba Abdelmalek yamuka mu gihugu cya Algeria amenyesha ko ngo abakinyi biwe bavyitwayemwo neza, ariko kuvuga yuko bazotahukana intsinzi mu gihugu cya Misiri ngo ni ibintu bitoroshe na gatoya, kuko ngo byabonetse ko umugwi wa Misiri witeguye bimwe bihagije, ariko ngo arabona yuko ngo abana b'u Burundi bafise kazoza gakomeye. Kuruno w'Imana, harabaye ihiganwa ryo kwinonora imitsi ku kibuga cyitiriwe umuganwa wa Ludovico Rwagasore, ihiganwa ryari kuri yategura ihiganwa rya Afrika ry'abafise imyaka iri munsi ya 18 rizobera muri Irimorise mu kwezi kwa kane kuza. Muri iryo higanwa rero umunonotsi Thierry Ndi kumwe nayo ku metero 5000 niwe yabaye wa mbere agize iminota 14 n'amasegonda 8, uwo munonotsi akamenyesha yuko ngo yaba yariteguye mwe bihagije ngo ari kugira umwanya mwiza gusumbyaho, ariko ngo agiye kubandanya yitegura. Intumbero yiwe ngo no kujya mu nkino za Jeux Olympiques z'umwaka uza.
Iri higanwa sinari ndabyiteze, ariko kubera nani muhira sinari tegura bisanzwe nkuko byahora, sinategura nkuko nizigiye competition. Mugabo mu nyuma ndazumvise nariteguye ukebuke nyine nkuko nahora nkora. Rero gice kibanza cya mbere sinari nzi ko ndakironka byo, ariko onye kubera kubw'Imana jewe nirutse ndabona ko ntari kibanza cya mbere. Mugabo competition nyakurikira bakayitumenyesha bwa kare, umuntu azokwitegura uko bikwiye nibaza umwanya nakoze uyu munsi, siwe nzokora niyo competition ya kabiri yasubira ku
waratahukanye ikibanza cya kabiri mu bakade muri Jeux Olympiques de la Jeunesse i Nanjing. Ubunya ikintu wibaza uyimirije kuzotwara ni igiki wipfuza?
Jewe ndifuza ko nka Jeux Olympiques z'abakuze jewe naziteguye neza, nibaza ko Imana ifashije nkashikayo. Yakoze ivya mbere n'ibindi tubikora nateguye neza.
Jeux Olympiques ni mu mwaka uza, wibaza yuko kugira ubishike koko ye kwitegura gute?
Cengiye kwitegura kugira nzoshikeyo, narakoze umwanya kuri iki kibuga nkabona yuko na Meliora kubera iyi piste murabona akajya meze, sinovuga nti umwanya urashora kuzoba mwiza niyo nakora bakaduha nka stade meze neza je nibaza ko umwanya umuntu azokora
leto yisabye iki
cyenda yisaba ko yo dutrosa ama competition yakwiye tugakora bikwiye
Kwizera Dieudonné arongoye ishirahamwe ry'ukunonora imitsi mu Burundi amenyesha yuko ngo muri kino gihe bategeza gutunganya amahiganwa menshi ngo kuko u Burundi buzitabira amahiganwa mpuzamakungu atari make akamenyesha yuko ngo naho imyanya itabaye myiza kuri no w'Imana ngo ni mu ntango rw'amahiganwa acari menshi mu minsi iza ivyo byose ugaruka ku Burundi ruzokwitaba rwiteguye
iriganwa rero twari twariteguye mu ntumbero zukuraba abashobora kuzoduserukira ngo nabiriko biragenda neza iri ni higanwa rya mbere dukoreye ku kibuga tubona yuko ibintu biriko biragenda neza ikivyerekana nuko abananutsi bavyitavye ari benshi
murashima imyanya igirwa ngaha mu Burundi
imyanya muri uku kwezi kwa gatatu ntishobora kuba myiza cyane kuko niho bagitangura kwimenyereza kuma piste ari byo byita ku kibuga intango jemo nari nziza tukibaza yuko tuzoshobora guronka abananutsi ngaha mu gihugu basanga barya abandi twarungitse hanze turiko turarondera mu imidari
tubamenyeshe yuko iryo higanwa ariyo rya mbere uno mwaka biruka ku kibuga cyatunganijwe n'ishirahamwe ryo kwinonora imitsi mu Burundi Desire Hatungimana Bujumbura Ijwi rya Amerika
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda aho mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda nawe nyene adufitiye makuru ya sport n'imikino Jean-Claude
umukino w'intoki wa volleyball ejo ku cyumweru habaye umukino ukomeye hagati y'ikipe ya Lyon Sport Volleyball Club na APR Volleyball Club mu rwego rwa championnat abantu batari bake bari bitabiriye umukino wabereye muri stade ya NPC urangira Lyon Sport Volleyball Club itsinze APR Volleyball Club amaseta 3-1 ku ruhande rw'ikipe ya Lyon Sport Volleyball Club byagaragaye ko ikipe yageze ku rwego rwo hejuru cyane cyane ibicesha abakinnyi bayo barimo Nelson Murangwa, Adolphe Mutoni, Kwizera Pierre Marshall, Eugene Tishime na bagenzi babo bayobowe n'umutoza Nyirimana Fideli. Ikipe ya APR Volleyball Club inakubutse mu marushanwa y'Afrika ntabwo yashoboye guhangana na mukeba wayo nubwo abakinnyi nka Yakana Lawrence Guma, Flavien Ndamukunda, Mathieu Rwanyonga, Yves Mutabazi ndetse na Hervé Kagimbura ntako batari bagize bagamije guhangana na mukeba wayo Lyon Sport. Nyuma y'umukino umutoza wungirije mu ikipe ya Lyon Sport Volleyball Club avuga ko nubwo batsinze amaseta 3-1 ariko ngo bitari byoroshye
nitwa bagirisha Jean Gaudier cyangwa se Jean Costa umutoza wungirije wa Lyon Sport
mutsinze ikipe ya APR Volleyball Club amaseta 3-1 ese wavuga ko uyu mukino waboroheye cyangwa se harahabagaho
Harahabagabo burya matches zose yaba muri volley yaba no muri foot hagati ya APR na Rayon Sport burya ni match utsinda kutuhe duto kutudataye dutoya cyane twari tubizi ko ari equipe ivuye mu mashuri mpuzamahanga muri Champions League ko twasigaye ku rugo nkuko bakunze kubivuga twasigaye twitegura twari tubizi ko morale yaba iri hejuru ku buryo bumwe dushobora kubatsinda ari uko umukino wacu watangira tugakoreshwa dushobora tukabajya imbere ni na mpamvu twatakaje seti mu by'ukuri ya gatatu kubera ko mu kuri iyo seti batugiye imbere hakiri kare utanze undi imbere akenshi ku mikino nk'iyingiyi aramutsinda akaba ariyo yari intwaro yacu uyu munsi
mwavuga ko Lyon Sport y'uyu mwaka ni Lyon Sport gutwara igikombe
ntabwo umuntu yahita abivuga turacya iyi ni match imwe muri enye nizo nke dushobora gukina na APR uyu mwaka hari ikipe ya Inatec yiyubatse kuturenza twese ifite n'uburyo buturenze twese by'umwihariko ku ruhande rwacu niyo match dufite ku buryo nanatekereza ko iyi match ya APR turaza kwibagirwa byihuse cyane ni match tugomba kuza kudutsinda mu mitwe kugira ngo twitegure match ya Inatec dufite muri weekend itaha
Watubwira iki ku mukinnyi wawe umukinnyi Nelson Murangwa yagaragaye ko ameze neza muri uyu mukino
nkuko mubibona no musore burya abantu ntago bajya bibonye bamubonye angana gutya afite imyaka 20 hafi 21 no musore umwaka ushize wagize amahirwe yo kujya kwitoreza ahantu hamwe mu bafite volleyball ikomeye mu gihugu cy'Ubuyapani afite confiance avuye muri Champions League na APR arumva ko nabashaka kubikora by'umwihariko ariko ari epanoui cyangwa se afite ubwisanzure muri Rayon Sport arabizi ko ari budutwaye n'imipira yose rwose tuyimurundaho kandi akayikora neza icyo kizere rero tumufitiye kiyongera ku kizere yifitiye ku myitozo yakoze bituma ari umwe mu bakinnyi b'icyitegererezo muri uyu mwaka mu gihugu cyacu
kuba mutagifite umukinnyi Olivier Ntagengwa byo mwavuga ko ari ikibo gitoya
nkuko mwabibonye byabaye ngombwa ko duhindura systeme y'imikinire nka Marshal busanzwe joueur central biba ngombwa kutumushyira muri point kandi akina muri reception byanadufashije cyane icyo Olivier yakaduhaye cyangwa se yaduhaga cyane yari capitaine wacu agenda capitaine rero ntago umusimbuzi uko yiboneye ariko Imana ishimwe kuko uburyo twahinduye imikino kugira ngo tuzibe icyo cyo Olivier byadukundiye uyu munsi umuntu yabishimira Imana
tujye mu pira maguru abakinyi 2026 barahamagawe mu kipe y'igihugu ngo bitegure umukino wa gicuti uteganyijwe iminsi ya vuba mu mpera z'iki cy'umweru aho ikipe y'u Rwanda igomba gucakirana n'ikipe ya Zambia usanzwe ari directeur technique mu ishyamo ry'umupira maguru mu Rwanda ariwe Johnson Lee niwe wahamagaye uru rutonde mu gihe ariko umutoza mushya yamaze kuboneka akaba ari uzatoza uyu mukino umutoza ugiye kuzatoza ikipe y'igihugu Amavubi numunya Irlande y'amajyaruguru witwa Jonathan McKinstry akaba ari we wahawe amahirwe ku rutonde rurerure rw'abantu benshi bahataniraga uyu mwanya yari Claude Munyandinda I Kigali
tubibutse kandi yuko mu biganiro byacu guhera mu kanya gato saa 12 zo mu gitondo turabashikiriza ikiganiro dusangira ijambo ikiganiro kimara hafi iminota 30 ku murongo wa FM 104 n'ibice bitatu ikigari mu Rwanda canke kuri 88 n'ibice bitatu kuri radio inshuti ya bose ikigari mu Burundi naho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 canke kuri 95 n'ibice 2 kuri FM nyene ntimutangwe I'm coming home tell the world I'm coming home let the rain wash away all the pain of yesterday I know my kingdom awaits and they've forgiven my mistakes I'm coming home I'm coming home tell the world I'm coming
I'm back where I belong yeah I never felt so strong yeah I'm back I'm feeling like there's nothing I can't try And if you with me, put your hands high.
You haven't lost a life before.
Hey, this one's and if you with me, put your hands
and
high.
You, the dreams of future, you're rocking with the best.
And you,
I'll be on the
phone. I hear the tears of a clown.
I hate that song. I always feel like they're talking to me when it comes on. Another day, another dawn. Another Keisha, nice to meet you, get the map, I'm gone What am I supposed to do when the club lights come on? It's easy to be Puff, but it's harder to be Sean What if my twins ask me why I ain't married anymore? Damn, how do I respond? What if my son stares with a face like my own And says he wants to be like me when he's grown? Shit, but I ain't finished grown Another night, the inevitable prolongs Another day, another dawn, come on Tell Keisha and Teresa I'll be better in the mold Another lie that I carry on I need to get back to the place I
zitandukanye kuko tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Haraheze imyaka 40 amasezerano aziririza ikwiragizwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda agiye mu ngiro Ivyo biherutse gutangazwa na Perezida wa Amerika Barack Obama mu itangazo ryashikirijwe n'ibiro vyiwe Maison Blanche ku itariki y'ukwibuka ayo masezerano. Perezida Obama avuga ko bivuye kutwigora makungu yagiriye hamwe no kwiyemeza ko makungu ngo amasezerano yabaye inkingi y'umugambi w'ugwanya kwiragizwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda gukomeza amahoro n'umutekano ku isi mu gihe amakungu ashira imbere gukoresha ubuhinga bwa nuclear kubijanye n'amasoko ntanga nguvu. Muri iki gihe ibigwanisho ruhonyanganda biri mu bubiko bwa Amerika byagabanijwe ku bice 85% kw'ijana kuva igihe imishamirano hagati y'ibihugu byo mu burengero bw'isi n'ubumwe bw'abasoviet yari ikomeye cyane ubwo n'urugero rutari bwabonwe kuva mu myaka y'1950. Perezida Obama avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zirondera amahoro n'umutekano ku isi itarangwa n'ibigwanisho ruhonyanganda amenyesha ko amasezerano aziririza ikwiragizwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda agikenewe cyane muri iki gihe ngo twigoro twugukuraho ibigwanisho ruhonyanganda ku isi ntaco dushobora gushika ko kiretse amakunga agiye hamwe mu gikorwa cyo gutuma ibigwanisho ruhonyanganda bidakwiragira hamwe no kubahiriza neza ayo masezerano. Leta zunze ubumwe za Amerika zirubahiriza ibyo ziyemeje ku byerekeye amasezerano aziririza ikwiragizwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda, zikaba zari yemeje gukomeza kurushiriza ibyerekeye gushira mu ngiro ayo masezerano. Leta zunze ubumwe za Amerika zaragabanije uruhara ibigwanisho ruhonyanganda bifise ku byerekeye umutekano, zikaba zaragabanije igitigirizi ifise cy'ivyo bigwanisho. Perezida Obama avuga ko kudatuma ibigwanisho ruhonyanganda bikwiragira ari ivyo bishimikirwa ko cyane mu twigoro twabo hamwe n'ibindi bihugu bikorana kugira bishike ku masezerano ciye mu biganiro azotuma igihugu ca Iran kitaronka ibigwanisho ruhonyanganda. Ibiro mpuzamakungu bikurikirana ivyerekeye ubuhinga bwa nuclear bifise uruhara rukomeye gushira imbere ikoreshwa ry'ubuhinga bwa nuclear buterekeye iby'igisirikare. Perezida Obama avuga ko bashobora gukura inyungu muri ubwo buryo kugira bakomeze iterambere bongere bakingira ibidukikije mu gihe boba bishimiye kubwo buhinga butazokoreshwa mu gukora ibigwanisho ruhonyanganda. Avuga ko mu gihe bariko bategura ikoraniro rigira igicendera cyo kwihweza amasezerano aziririza ikwiragizwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguriye gukorana n'ibindi bihugu byateye igikumu kuri aya masezerano kugira bishike ku ntambwe izokomeza aya masezerano kubera bikenewe cyane ku bijyanye n'umutekano ku isi.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarahara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukanya saa 12 n'igice turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo, ariko reka mbere yaho mugenzi wacu yaduteguriye amakuru atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Oriane. Twabwiye ko muri Yemen abarwanya ubutegetsi b'abashiite b'abahuti bafashe umujyi wa muri Yemen rwagati wa Taiz mu mirwano yongeye gufata intera mu gihugu cyo mu kigobe cy'Abarabu. Abarwanyi b'abahuti batavuga rumwe na perezida wa Yemen Abdel Rabu Mansour Hadi inshuti ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafashe umujyi urimo ikibuga cy'indege cya gisirikari bitabagoye bawambuye abategetsi bo muri ako karere. Perezida wa Tunisia Beji Kayid Esbesi ejo ku cyumweru yavuze ko umugabo wa gatatu mu bagabye igitero kuri ba mukerarugendo mu nzu ndangamurage y'igihugu atari yafatwa. Nubwo habaye imirwano ikaze mu mpande z'umurwa mukuru wa Libya Tripoli, ibiganiro biyobowe n'umuryango w'abibumbye mu gihugu cya Maroc bizongererwa igihe cy'iminsi ibiri. Igisirikare cya Pakistani kivuga ko kisha abarwanyi ba Kiisilamu 80 kandi ko cyatakaje abasirikare 7 mu mirwano ikaze hafi ya karere k'imisozi kegereye umupaka wa Afghanistan. Imirwano yabereye mu karere ka Tira Valley kuzuyemo inyeshyamba majyaruguru ashyira burasirazuba bw'intara ya Kibere. Umuvugizi w'ingabo General Major Asim Bajwa yatangaje intambwe ikomeye imaze guterwa mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba, havuga ko bigamije guhumbahumba inyeshyamba muri utwo turere twegereye umupaka wa Pakistan na Afghanistani. Umuvugizi w'umutwe w'abarwanya ubutegetsi yigambye ko umubare w'abasirikare bapfuye uri hejuru cyane. Nta makuru adafite ahabogamiye yo kwemeza ibyo mirwano yashoboye kuboneka kubera ko abanyamakuru n'imiryango itanga imfashanyo batabasha kugera mu karere kaberamo intambara. Ingabo za Somalia hamwe n'iza Afurika yunze ubumwe zabohoje igice gifitiye akamaro kanini igihugu kikirwa mu ntara ya Lower Juba. Ikirwa cya Kudey giherereye mu birometero 130 mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Kismayo.
Arakoze mugenzi wacu yadushikirije ingingo nkuru zari zigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ndabashimiye ko mwaduteze amatwi mu gice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri kino gitondo. Mu minota mike saa 12 tugiye kubashikiriza ikiganiro mukunda cyane dusangira ijambo. Mwakoze cyane kandi tubahaye ikaze mu gice cya kabiri cy'ibiganiro byacu. Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.